iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ni wa munsi tubashikiriza ikiganiro muri isanga cerekeye amagara y'abantu. Ikiganiro muri isanga mucumva buri munsi kuva saa 10 gushika saa 11 amasaha y'Ibujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Haraciye iminsi mike abategetsi bajejwe amagara y'abantu mu Burundi no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo batangaje ko umugera w'indwara y'ubukangwe polio type 2 wari wararanduranywe n'imizi wasubiriye kwaduka muri ivyo bihugu. Mu kiganiro muri sanga rero mukanya turaganira n'umuganga akurikiranira hafi iyi ndwara ku rwego rw'igihugu mu Burundi. Ikaze mwese muduhe nimero zanyu tubahamagare mushikirize ibibazo n'ivyumviro nk'uko bisanzwe. Adresse yacu ya Facebook aho mushobora gutanga nimero zanyu ni VOA Radio yacu. Ikaze mwese
muri sanga. Muri sanga ni ikiganiro cy'izuri rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Umuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Uko muvyumvise ako karimbo karatwibutsa umwanya w'ikiganiro muri isanga. Muri isanga ni buri munsi kuva saa 10 gushika saa 11 amasaha y'Ibujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Haraciye iminsi mike abategetsi bajejwe amagara y'abantu mu Burundi no muri Kongo batangaje ko umugera w'indwara y'ubukangwe polio type 2 no kuvuga ubwoko bwa kabiri wasubiriye kwaduka muri ivyo bihugu. Ivyo bibaye nyuma yaho hari haheze imyaka 30 iyo ndwara yararanduranywe n'imizi mu Burundi. Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu Burundi ntibwatevye rero bwaciye bumenyesha ko hagiye gutunganywa isekeza mu gihugu cyose cyo gucandaga abana batararenza imyaka 5 iyo ndwara y'ubukangwe. Ubushikiranganji bwamenyesheje kandi ko bwihaye ihangiro ko atamwana n'umwe yobaho ataronkejwe urucancu. Uburundi buri mu bihugu byari byarashoboye kurandurana n'imizi iyo ndwara y'ubukangwe. Leta ibicishije mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu bwashize ingufu mu bikorwa bijanye no gucandaga abana hakanitwararikwa incancu zishikira ibibondo byose kandi hakaba ugucungera ko iyo uwo mugera ataho womenera mu bihugu bibanye. Reka rero dutangure twumvirize inkuru twari twarabashikirije haciye nyindwi zitatu aho hamenyekana ko iyo ndwara yagarutse mu Burundi ubwo bwoko bwa kabiri type 2. Mugenzi wacu Eugene Mukankusi niwe yari yayidusomeye.
Abantu 8 nibo bemejwe ko banduye mu Burundi. OMS yavuze ko iyo virusi yemejwe mu mwana w'umuhungu w'imyaka 4 utarakingiwe wo muri komine ya Isare mu ntara ya Bujumbura no mu bandi bana babiri bahuye nawe. OMS yongeye iti ikindi hafashwe ibipimo 5 by'amazi yanduye byemeje ko iyo virusi y'imbasa yo mu bwoko bwa kabiri irimo kuzenguruka. Ubwo bwoko bwa virusi y'imbasa yo mu bwoko bwa kabiri ikwirakwira ryabwo rishobora gushoboka iyo ubwoko bwa virusi bwaciwe intege n'urukingo rutangwa mu kanwa bumaze igihe kirekire buzenguruka mu bantu batakingiwe bihagije. Uburundi bufite umugambi w'ikingira ry'indwara y'imbasa mu byumweru 2 biri imbere ku bana bageze ku myaka 7 y'amavuko wifashishwemo n'ishami ryawo n'irikita ku buzima we Messi n'urwego rushinzwe kurandura indwara y'imbasa ku isi GPEI. Urwo rwego rwa ONU bavuze ko iyo virusi ikwirakwira yabonetse mu bana 6 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara ya Tanganyika mu burasirazuba bw'igihugu no mu ntara ya Kivu y'Epfo. Kongo nayo irateganya gahunda y'ikingira mu kwezi kwa 4 nk'uko urwego rushinzwe kurandura indwara y'imbasa ku isi rubivuga.
Arakoze mugenzi wacu Eugene Mukankusi yadusomeye iyo nkuru aho hari ku itariki 17 z'ukwezi kwa 3
Rero twatumiye muganga Jean-Claude Bizimana arongoye umugambi w'igihugu c'u Burundi ujejwe gucandaga adufashe kumenya byinshi kuri ingwara y'ubukangwe cyane cyane yatubwire akamaro kari ku rucanco mu kugwanya iyo ngwara sangwe kaze rero mwese muganga turabashimiye ko namwafashe kano kanya ko kuganira natwe turumva ko umwanya mufite atari mwinshi cyane ariko twizere ko tuza gushobora kumva byinshi kubijanye no gucandaga ingwara no kumenya byinshi kuri iyo muri rusange kaze neza muri sanga
murakoze cyane ndakubaho mumenyesha makuru uko mwabivuze nitwa muganga Bizimana Jean Claude abandongoye umugambi w'igihugu wagutse wo gucandaga nagomba banze mpere ku makuru mwagarutse ko nigeze gushyikiriza ku bijyanye n'ikiza cy'indwara y'ubukangwe nibyo mu mpera z'uyu mwaka hari umwana w'umwigeme w'imyaka ine yagiye kuyivuza ku ivuriro nk'uko bisanzwe mugabo afite ibimenyetso by'uko adashobora gutambuka neza kuko rero twamatubigira duca iyo bimeze gutyo duca tumupima tumupimye rero dusanga yaranduye iyo ndwara y'ubukangwe gutyo duca turapima n'abandi bana bo mu kibanza ibipimo rero yerekanye ko hariho abandi bana babiri bari bamaze kwandura bose hamwe rero abana bamaze kwandura ni batatu nagomba ntanga umuco ntabwo ari abantu umunani ni abana batatu bamaze kwandura iyo ndwara umwe akaba ari we afite ibimenyetso ariko abandi nta bimenyetso byicuriye ariko ibipimo byerekanye ko umugera wa iyo ndwara y'ubukangwe
muganga ariko muganga twumva ko hari ikibazo mu murongo wa telefone wanyu reka kumbure dushobore kubagarura mu kanya tuve ku murongo tuse tugaruke mbere y'uko umurongo ushobora gucamo neza reka mu kanya mu gihe tuko turarindira muganga tumire amate turagaruka
Ndiye hirya ni kumata. Niki mwenye jera iku. Abanyabugo njere na abonja mbizira. Muna abanyamitu.
Ngoje, wendu wibu huko.
Yee, gorata. Urumunya usanji kazi kukwende wajenda mi nyozora ni ngasabo.
Ay, kabila, simu humu rukamana.
Shofi, wenda wana shakuru wachi rusangi. Uradu skwara neza kani na kuizeji.
Ndiye kwetu ni bugo.
Nekata?
Ndiye bugo.
Wiki? Nukumda kwa mwenye wese muritu kwebge. Yaje yi meshe kuhundi. Ya Kombo taxi yaki.
Taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye.
Kombo taxi muyitegurirwa kandi mukayivugaho na
La Benevolencia Rola.
It's the MP record. Dr. Mash Production.
Holy Seven, your star. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Yelewe, yelewe. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika.
Taarifa ya habari ya ukweli.
Yelewe, yelewe. Kipindi cha furaha, amani, umoja na upendo.
Tubandanye ikiganiro muri isanga twari tufise akabazo mu murongo wa telefone na muganga tuko turaganira na muganga Jean-Claude Bizimana arongoye umugambi w'igihugu cy'u Burundi ujejwe gucandaga kubijanye n'ingwara y'ubukangwe polio ubwoko bwa kabiri buheruka kwibonekeza mu Burundi no muri Congo muganga bandanyizaho waruri udusigurira ibijanye n'iyi ngwara muri iki gihe telefone nizere ko biza gukunda murakoze
murakoze cyane nari ko mvuga nti nuko umumenyesha makuru yabishikirije mu ntangamarara yavuze ko umushikiranganji kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya sida yashikirije ko mugaragaro ko hibonekeje indwara y'ubukangwe nibyo ariko nagomba ntanga umuco kuva uwo mwana twatoye arwaye iyo ndwara y'ubukangwe nkuko twama tubigenza twaciye dupima abandi bana bo mu kibano duca dusanga harimo babiri bamaze kwandura iyo ndwara ariko bo nta bimenyetso bari basise ariko yaribonekeje ko nabo basise imigera iyo ndwara ngomba rero ngaha ntanga umuco ni abana batatu ntabwo ari abana umunani nkuko byari byavuzwe bwa mbere ariko rero uko dusanzwe tubigenza iyo tubonye umuntu umwe gusa umwana umwe tubonanye ibimenyetso cyangwa dupimye tukabona abandi bafise ibimenyetso cyangwa bafise iyo migera y'iyo ndwara y'ubukangwe duca dupima no mu bidukikije mu bidukikije rero niho twapimye ibipimo by'amazi aca mu gaserege ka Kinyankonge turasangamo mu bipimo twarongeye muri laboratoire turasangamo ibipimo bitanu bwa mbere birimo iyo migera n'ibindi bitatu biherutse kubonekamo iyo migera ni ukuvuga mu bipimo ibidukikije twasanzemo mu bipimo umunani nagomba rero ntanga umuco abarwayi abana basanganywe uwo mugera ni batatu ariko abo ibyo bindi bipimo ni amazi tugenda kudaha mu duserege kugira turabe uko byifashe mu bidukikije ko hatoba harimo iyo migera na cyane cyane ko ari migera kenshi usanga mu mazirantoke iyo rero imvura iguye nkumbure irashobora gutwara iyo migera nk'aho haba hari nk'abana bitumye bafise imwe muri iyo migera hama ngifise ijambo nagomba kigira kabiri imenyesha abatwumviriza ko indwara y'ubukangwe iterwa n'umugera bita mu gifaransa virus ikaba yandukira cyane cyane novuga mu isuku rike iyo umuntu afunguye ibintu biriko amazirantoke cyanke iyo micafu y'umugera w'indwara y'ubukangwe aha rero mu Burundi twari twarayiranduranye n'imizi mugabo rero nk'uko mwabivuze vuba niho twaronka uwo mwana bikaba byaribonekeje yuko ubwoko bw'umugera yari afise wari ufitaniye isano n'iyindi migera isanzwe iriko iribonekeza mu gihugu kibanyi cya Congo tukaba duhana urubibe kandi ni igihugu tugenderanira biri mu byo twibaza byaba byaratumye hibonekeza ubundi busha iyo ndwara hama muti turiko dukora iki ubu turiko turitegura kugira tuzocandage abana bose bari mu Burundi bafise hagati y'umunsi umwe w'amavuka gushika ku myaka indwi ni ukuvuga abana bose bo kugera ku myaka indwi tuzobacandaga kugira tubakingire iyo migera ntihava irandagata ngo ibafate kuko iyo ndwara kenshi iratera ubumuga umwana akaba ikimuga bikanka ko asubira gutambuka no kugendagenda nkeka no bandagejeje aho ibindi nkumbure abari ku murongo bakabaza ubona akaza aratanga umuco
murakoze cyane tukiri aho nyine muganga muravuze iryo sekeza ko rizoba riva ku mwaka umwana w'umunsi umwe gushika ku myaka indwi iryo sekeza mutegekanye kuzoritangura ryari ryo gucandaga
turacyari ko turitegura amatariki tuzoyabamenyesha ariko ni igikorwa gisaba kwisura bihagije kuko dukenera incanco tugakenera udusandugu two kuzitwaramo udusanda kutuza kuyongera kutwari dusangano kuko kutwari dusangano twarutwo gucandaga mu bihe bya misi yose bisanzwe murumva rero ari gucandaga n'isekeza turakenera ibindi bikoresho ubu hari n'abahinga baje kutwunganira kugira twitegure neza tuzobamenyesha rero mu misi iza isango tuzoba twafashe kugira dutangure gucandaga
murakoze cyane muganga reka nkuko wabivuze tuje ku mirongo ya telefone abanywa n'ibijwi rya Amerika bafise ibibazo n'ivyumviro duhere ku witwa Abdulhamid Nyandwi amahoro neza Abdul
alo
Nyandwi tumubura twumva amahoro neza
ndawurumva
ego
amahoro
ego Nyandwi duhamagara uri hehe hama uduge ku ijambo ikibazo cyane cy'umviro
yendi Burundi Ni. Njani rina chakumuwa jana chakwa kumutumibwa. Chakumuwa ya mwisanzwe izongwara izikenshi biterwa ni cyane n'iziva kuki. Ama ikigira kabiri. Ni ubwo bicanda gurutangwa mu biringo bingahe. Ya ikindi nacyo ni kibazo kijyanye na cyane cyane abaganga cyane cyane nk'abaganga b'indwara zitandukanye bari baje kuranga amavuriro amwe amwe hari inga dusanga bihari ugasanga umuganga atanze randevu iyo randevu yatanze ntayikurikize ugasanga benshi baragirira ibibazo imbere y'imiryango y'abaganga bagendereye abaganga
Nyandwi tugifukufise ku murongo wa telefone tomora neza ikibazo cya mbere uti ibiringo bingahe kugira ngo umuntu acandago washatse kuvuga iki
ibiringo ndashaka kuvuga icandago arimwe cyangwa irafite ibiringo bicandago kujya ku izindi ndwara
ego cyane urakoze Nyandwi muganga ijambo ni rwawe ibibazo vya Nyandwi
ego murakoze nuko nari nabivuze mu ntango iyi ndwara y'ubukangwe iterwa n'umugera wa virus sinzi nyine mpaza ndakivuga mu Kirundi ariko n'umugera nyine utera iyo ndwara y'ubukangwe hama icyo abatwumviriza bomenya nuko yandukira ariko iyo abana bakingiwe baba bikinze kuyandura naho umugera wobafata neza ngo batere indwara ngo batere ubumuga igikuru rero urumva ni ukwicandagisha ikibazo cya kabiri ati mbere umuntu bamucandaga kangahe ibyo sekeza iyo turikoze turarikora irya mbere tugacandaga irya mbere mu nyuma tugasuzuma ingene cyagenze tugasubira irya kabiri ni ukuvuga tuzocandaga inshuro zitatu kuchero tuzoba tubona neza ko umwana yakingiwe hama ikindi kibazo ati mbere none ko ari uja kwa muganga ugasanga abavura siho bari musaba mwa byiteguye neza yego cyane tuzoba twiteguye nta wuzo kenera urucancu ngo arubure tuzotomora neza mu minsi iza n'ingene biba bitunganijwe naho n'ukuntu tuzobikora ingene tuzoshikira abantu abana kugira tubacandage
murakoze reka tubandanye ku murongo turafise Innocent Nduwimana amahoro neza Innocent
n'amahoro
urakomeye
ndakubwiye ndashimye
yego tuga ku ijambo
ijambo notera akamo nk'abaganga mu gihe gucandaga abana ingwara y'ubukangwe yaniyo kuva na kera abana bamwe babakingiza ubu rero ko yashiye kwiya tukiza ngaha mu karere iwacu n'iki gihugu kibanye cya Congo yose bako leta yotanga nk'imiti ikaza igacandaga abana bose bakwishije ayo amezi yo gucandaga ubwo rucanga cyangwa gukingira kugira tuyikingire izo ndwara z'akaranda cyane naho bakahimiriza bagatanga nk'amatangazo kugira ngo babake no mu masantre de sante bakingize abana bahaje hama shino shaba nimba hariho nk'imiti umuntu yokuraho ku mapuriro uvuga ati imiti irahaye iyo kunywa abana basusiye imyaka iyo nini bakayiha bakacandaza matapemo nko mu gihugu cyose sinzo kiyoto nihererana na yesu
urakoze cyane Nduwimana ni muganga kuko Nduwimana ego muganga nk'uko abivuze tuhereye nyine ku bijyanye n'imiti ibyo wabyifashe gute hariho imiti iraboneka
murakoze ndashimiye uwo mutumire wacu ariko arakurikirana ikiganiro yabajije n'ikibazo ku murongo ati leta yotanga imiti kugira abana bose bakingigwe ati kandi otangwa amatangazo kugira abantu bamenye ibyo ari byo yarangije avuga ati n'indi miti yaboneka mu mavuriro cyanke mu mafarmasi mu tubarira kugira tuyirondere rero mbanje kumushimira kuri izi ntererano uko aterera avuga ko twogira amatangazo turiko turabikora aha twatanguye no kunyene kuko iri n'ijwi rya Amerika benshi bararikurikirana uno munsi ibirara byumvise abatari bake ku bijyanye n'imiti rero nababwiye ko ubuhinga bwa mbere bwo kwirinda iyo ndwara ni ukwicandagisha nibwo buhinga bwa mbere no kuvuga hansha ntera kamo ababyeyi bose bame bitwararika gucandagisha abana babo ntibarambigwe ntibavuge ngo umwana wanje nta niho umutwe ngo ntahababara ngo nta kamaro ko kumucandagisha oya yibambewe ahubwo urucanco no kwikingira utararwara hama mwahejeje mumbaza muti mwotubwira twokora imiti by'ukuri iyi ndwara ubuhinga bwa mbere no kuyicandagisha nta muti uriho yo kunywa ngo uce ukira nta kurya umuntu yo kumva afise ubushuhe akanywa umuti w'ubushuhe bugaca buhera ariko hariho ubuhinga bwo gufasha ababa bamugajwe n'iyo ndwara kugira ukebuke bashobore kongera kugerageza gutambuka kuko nababwiye ko ari indwara imugaza kandi ikunda gufata abana bari munsi y'imyaka itanu rero icya mbere ni ukwiteza urucanco niwo muti w'iyi ndwara ni urucanco murakoze
ego muganga urakoze kuri icyo kibazo wishuye kumbure nk'uko twabibonye mu makuru yaheze umunsi yahera havugwa yuko umwana yayigwaye ubwa mbere yamenyekanye n'ukwe atari yaricandagishije ariko kandi bakavuga yuko iyo ndwara yagwaye uwo mugera yagwaye yari umugera w'ubwoko bwa kabiri busa n'ubutandukanye n'ubwoko bwa mbere bw'ubukangwe ngo dusigurira muri make kuri icyo kintu tutahure neza niba hariho ubundi bwoko bwadutse bukwiye kumbure kwitabwaho mu buryo butandukanye canke kandi n'amakuru yavuga yuko byavuye ku gucandagwa nk'abari muri Kongo n'ahandi gucandagwa gushasha kwatumye iyo ndwara igaruka dusigurire muri makingene bimeze
murakoze nk'uko mubivuze nibyo uwo mwana twasanganye iyo ndwara ntiyari yigeze acandagwa ni hamwe nabamenyesha yuko kwicandagisha aribwo ubuhinga bwa mbere bwo kwikingira iyi ndwara rero uwo mwana ntiyigeze acandagwa aricyo gituma uwo mugera wanduye waciye umunsi nzikaza bikanka ko atambuka ariko iyo abana basanzwe bacandazwe birashobora gushika uwo mugera ukabafata ariko ntihagire icyo bagira kuko baba bafise abasoda b'umubiri biteguye abasoda b'umubiri bashoboye kurwanya aya muti none ni umugera wa kabiri nibyo iyi ndwara y'ubukangwe mu gifaransa baravuga ko hariho icyo novuga poliomyelite sauvage niko novuga ubukangwe bwa nyeshamba chava kingo rimene ndakisigura mu Kirundi hakaba n'izindi migera rero ibitembera ariko atari atari yo sauvage no vuga ya kinyeshamba ariko umugera wari wose tuwubonye bica twihutira gucandaga nagomba mbere kandi nimenyeshe ko nk'uko bisanzwe bitunganijwe naho abari umwana umwe gusa dusanganye uwo mugera w'indwara y'ubukangwe duca ducandaga niko amategeko abitegekanya ntitubanza kurindira ngo hafatwe abana 10, 20, 50 oya biri mu buhinga bwo kurwanya iyi ndwara twari tuza twararanduranye n'imizi n'ubuhinga rero ubu dukoresha aha no mu bindi bihugu ku ndwara zimwe zimwe hibonekeje n'umuntu umwe afise iyo ndwara duca dufata ko ari kiza rero indwara y'ubukangwe naho aba ari umwana umwe ni kiza nka kujya muhora mwumva kolera naho aba ari umuntu umwe duca tuvuga tugasemera tuti ikiza cya kolera cyateye kugira abantu icyungire bakurikiza impanuro zo kwa muganga
nakoze cyane muganga reka twakire undi munywanyi Norbert haba kubaho Norbert amahoro neza ego turashima
nibyiza cyane dushimira ishuri rya Amerika kubatumire babadutumire bakadusobanurira ibyiza n'ubara ariko nibaza nise i Burundi cyangwa se mu Rwanda iyo ndwara ihagaze ku kihe kigero ese iyi ifashe ifatite ababyeyi babasha kuba basobanurirwa iyo ndwara uye ese iravurwa igakira ese abo bana wenda bitabwaho bate wenda reka mbe nsoreze kuri ibyo ngibyo nsobanurire uko bimeze
ego muganga kumbere tukwijambo gira icyo bivuze ko
ego murakoze ati mbega iyo ndwara ifata gute ubwa mbere iyi ndwara ishobora umwana ashobora gufatwa nk'ufise ibimenyetso by'agahiri bimwe bita gripe mu gifaransa hanyuma ibyurumva umuntu arashobora kubifata nk'ibisanzwe umwana arashobora kugira ubushuhe canke akibikibonekeza ko afise uburuhe mbere rimwe na rimwe akameneka n'umutwe ariko ikimenyetso ahanini gikunda kwibonekeza cane kigatuma duca tuyikeka gusumba ni mu gihe umwana bibonetse yuko adashobora guhagarara kandi bikaza giturumbuka ntashobore gutambuka yahora atambuka cyangwa agatambuka acumbagira nabi nabi ariko ku bana benshi barengera 95% nta kimenyetso na kimwe bagiha ibyo byose nadondaguye by'ubushuhe uburuhe kumeneka umutwe cyangwa kuyogwa hari igihe atana kimwe atakimenyetso na kimwe agira icyo gituma ngo mangaruka ahandi ni no kuraba ababyeyi bakaguma bacandagisha abantu yabagishe rero ati none se indwara irakira kugira ubu nta muti uriho wo guhumba nk'uwo yamaze gusinzikaza ashika ko bitakunda ko atambuka ngo acakira ubwo ariko hariho uburyo bwo gufasha umaze kugera kuri urwo rugero bimbere bita bya kinetoterapi kugera hazogeraho asubira kugerageza gutambuka rero muri make uburyo bwiza bwa mbere ni ukwicandagisha kandi murabizi umuntu kwicandagisha atararwara
Yego murakoze cyane muganga huko mwari mwabitubwiye mbere y'ikiganiro umwanya mufite n'umuke cyane ariko mbere yuko muva ku murongo akajambo kanyuma cyangwa impanuro mwutanga muri ibi bihe twumvise yuko uyu mugera usa n'uwateye akajambo kanyuma impanuro haba ari ku banyagihugu ku nzego no ku bihugu bibanyi musozera murakoze
murakoze cyane nyakubahwa mumenyesha makuru akajambo kanyuma nagomba kugenda nshikirije ndakongera gutera akamo ababyeyi ababyeyi bijukire gucandarabwica abana kuko byaribonekeje ko iyo abana bacandazwa neza uwo mugera byashyiheza ngo bagire naho byoroceke bakawubandura ibintu ntabimenya kuko ntabimenyetso neza ngo yerekane byotuma umubyeyi aca mu guhagarara ababwiye ko mirongo icyenda n'icyenda batanu ku ijana kenshi usanga nta kimenyetso na kimwe bafite ubwo rero ubuhinga nyabwo ni ubwo kuko ababyeyi bacandagisha abana babandanye no gucandagisha abana nk'uko byari bisanzwe biri ntihagire abantu basubira kwiyumvira ko ari ko incanco zirakiza incanco zirakinga icyo ni icya mbere icya kabiri
murakoze cyane
tutubatira akamo kugira tubamenyeshe
ego
sosiyete ziri gucandaga ingene rizongerenda murakoze
murakoze cyane murakoze cyane nk'uko mwari ko muramwumva yari muganga Jean Claude Bizimana muganga Jean Claude Bizimana arongoye umugambi w'igihugu cy'u Burundi ujejwe gucandaga ariko aradufasha kumenya byinshi ku ndwara y'ubukangwe cyane cyane aratubwira akamaro kari mu gucandaga abana bakiri bato nuko byifashe muri iki gihe nuko igihugu cy'u Burundi kiriko kibitegurira isekeza ryo gucandaga murakoze cyane muganga turabashimiye
ndabashimiye nanje n'ikindi gihe nzo kwitaba ubutumire
murakoze Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundiro mu Kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga aho n'umusozi uko turihweza ahanini ku bijyanye n'amagara y'abantu mu gihe hari haciye iminsi mike abategetsi bajejwe amagara y'abantu mu Burundi no muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo batangaje ko umugera w'indwara y'ubukangwe polio type 2 mu Gifaransa ni ukuvuga ubwoko bwa kabiri wari wararanduranye n'imizi wasubiriye kwaduka muri ibyo bihugu reka rero tumira mate turagaruka twumve ibindi kumbure aho muherereye niba iyi ndwara muyitahura muyimenyereye ibibazo mwaba mufise kumbure turashaka kuvyandika umuganga tugagerageza kuronka inyishu zavyo ku rubuga rwacu rwa Facebook adresse yacu nk'uko bisanzwe aho muhora mushikiriza ibibazo byanyu cyangwa ibyiyumviro cyangwa nimero zanyu ni radio yacu VOA radio yacu VOA turabandanye
We're making it with no casting, making more money. Iyo kurukundo rutakibaho, namahombu, namahombu. Ngo ni gace gace, agasigaye ngo ni gace gace. Okay, mse. Te candono Let's spread love, yeah.
bad energy keeps chasing. Nibwo mbona urukundo na ene azizarwo ziva kumana kuko n'umuntu gisimba nabibasha reka da.
Bakunzi b'ijwi rya Amerika, umwaka urashize tubategura ikiganiro cy'ubuzima bungabunga ubuzima. Ikiganiro tubagezeho dufatanyije na Flash TV yo mu Rwanda buri wa kane na buri cyumweru. Ku ijwi rya Amerika gitambuka kuri radio kuwa gatatu ndetse no ku mbuga zacu zose. Nimutubwire nyuma y'umwaka icyo kiganiro mwacyakiriye mute cyabafashije iki mu buzima bwanyu, mutwandikire mubinyujije ku rubuga rwacu rwa Facebook.
Yindi iteze ibiganza
niwanyirije kuzuba waje ukwezi kwaka niwanyirije kuzuba waje ukwezi kwaka ora semwiza wanje ora senchuti yanje
Radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri sanga iki gice kigira kabiri turuguruye imirongo ya telefone tubaha akanya ko kuganira natwe ku bijanye n'amakuru tumaze iminsi tubashikiriza cyangwa amakuru yo mu karere muherereyemwo byifashe gute mu mere gute ikaze neza reka duhere ku munywanyi w'ijwi rya Amerika Nestor Nyandwi uraho neza turi kumwe
Mahoro neza ndabumva gatanu kuri gatanu.
Ni byiza cyane. Nyandwi uherereye hehe none?
Mu Cibitoke cya Rugombo mu Burundi.
Mu Cibitoke cya Rugombo mu buraruko bw'u Burundi. Byifashe gute aho uherereye amakuru make?
Amakuru yaho mperereye nyamukura yo mbona menga akomeye cyane kuri jewe. Namakuru y'ibiciro biguma biduka by'ibifungurwa.
Ibiharage bigeze kurangira.
Ili harakubikiro kikugu bihumbi bine. Ubara ili bihumbi bine n'amikuru usanga ari make mu miryango itari mike. Utabumva ko ibihumbi bine najyewe nshutse abantu cumi n'umwe. Ugomba kugira njye ku bihumbi bine uca wumva ayo nkoresha hari menshi cyane.
None bica bigenda guteganya.
Kuko cyose bisomba kabari tujya byose bigenda gute nyine.
Byoroshye kabisa. Niyaba ibindi none uretse ibiharage umuceri wowo umeze gute?
Umuceri gugu 3,300. Urumva ko ibiciro
biko biraduga nivyo birumvikana benshi tumaze iminsi tuganira nabo baratubwira mu gihugu cose ibiciro biraduga ibitoro bikagorana none mu kugira ngo wiyungunganye ubyifatamwo gute hari utundi dukogwa two ku ruhande utugerageza kurundera gukora kugira ngo kumbure umuryango nturarure ubusa bica bigenda gute
yego dukogwa turadukora cyambere nuko tubanza gukura amaboko mu mpuzu tukabanza tukarima turi kumwe
yego
kandi rero icyiza ubimvura irikiragwa neza kandi ndabona ko imyimbu ihara ari myiza uhereye ku biharage imyumbati turabye nge imvura irikiragwa tubona ko imyimbu izoboneka mu minsi iri imbere nko mu mezi ari imbere nk'abiri turabona ko ibiciro by'inga bishobora gukoroka imiceri iriho ndayibona imiceri itwara rimwe iriho kabisa
ni byiza cyane kuvuga hariho icyizere ko imvura itangiye kugwa yuko bigiye guhinduka mu minsi mike
ego icyizere kiriho cyane
ego ni byiza cyane twizere ko Imana izoca inzira kandi nk'uko bivuze ko imvura iri kwiragwa irikiraca inzira bizogenda neza mwihangane
neza cyane
ego urakoze tubandanye ku murongo
murakoze cyane
ego tubandanye ku murongo wa telefone abandi banywanyi bishwe rya Amerika turi kumwe na Jackson Jackson uratwumva uhereye hehe
nyerereye Burundi na Makamba muri komine Kayogoro muri zone Gatsabo
ubumanuko bw'igihugu cy'u Burundi byifashe gute aho uherereye
ego nomerereye
akazuba karahari cyangwa akavura
akavura yego nubwo agiye kugwa kahere mu masaha masaa yine saa sita kageje juu nyine aya masaa nyine niyo gagiye kugwa kukintu jina saa uvuga amakuru ni kubintu bijanye n'ibiciro by'ifungurwa twebwe ino kubera ibyaduze cyane ubu ibiharage bito bito bikugwa amafaranga bitatu n'amajana abiri ku kiro ijone ibitwa ikororombwe igugwa amafaranga ibihumbi bitatu nane ku kiro gusa ibigori ivyo byameze nk'ibikoroka kubera uwekoragura igihumbi n'amajana atatu yahora ku bihumbi bibiri ariko bisaba leta y'uburundi n'uko yoraba ukungene yomanura ibiciro by'ifungurwa
twari tuvuganye na Nyandwi wewe mu buraruko mu cibitoki cya Rugombo bo bavuga ati ibiharage bigeze ku bihumbi bine ikiro mwebwe ndumva haracyari hagahengwe ibihumbi bitatu n'amajana abiri
uvuga wumvise ku kiro uvuga abaranguza ibikombe ubu baranguza ibihumbi bitatu n'amajana ane ugiye kumugurira nyirugura ugura igikombe ucugura bitatu n'amajana atanu
noneho iyo mubumanuka ko tuzi ko mukunda akaboga indagara n'umukeka byo byifashe gute ibiciro bimeze gute
umuciro ku bijyanye n'indagara indagara ziriho ziraboneka ariko ikiro zirya ndagara ziwura ni ibihumbi bishyira kuri munani kuri ujyanye bijyanye n'akabuga dufate haziya nyama baba baze n'inka cyangwa imbere
yego turakumva
twebwe iwacu ikiro cy'inyama cy'inka ni ibihumbi cumi ikiraro cy'inyama cy'impene ni ibihumbi cumi na kimwe kuri cumi na bibiri urugero n'imboga nazo mu ruzi imikeke iraboneka kubera hari igihe utubona uwo ngaho mu gatabo bayizanye mu isoko ufite bibiri n'atanu ushobora gusuma akaboga k'umukeke rwema ata kibazo
none mu gihe twumvise Neso nyine yatanga icyizere yuko ko abona imvura iri kwiragwa namwe mwavuze ko imvura iri kwiragwa hari icyizere yuko umwimbu uzoba mwiza mu mezi make cyane mukurindira none utuntu mwa muri kumuragerageza gukora kugira ngo murabe icyo rirenza mu bigenza gute hari imitwe mwoha abandi batwumva
kugira ngo byere ariko umwimbu wo kwiyongera umuntu aragerageza akaza arisumamwo akarondera nk'udafise uko adandaza umuntu araraba uwo akorera akamuhemba hamba akajya ku isoko kandi iwacu icyo ni ukongera ko umukozi uwo kujya mu ndimo kugeza saa sita akorera ibihumbi bitatu icyo nsaba rero abarundi cyane cyane urwaruka kuba nagenda urwaruka ni uko twokura amaboko mu mpuzu tugakora utugambi duto duto kuko nta mwuga udakiza ariko udandaza amavoka imbogaboga nawe uba uri umuhungu udandaza ivoka si bibi urajye muranjya ufasha ubundi kwanda itomati kandi ndi umuhungu vema kandi singira isoni natembereza ibenye kubera iwacu nsanzwe ndi mu ishi ryitwa kodape ni koperative yitwa kodape rikorera ku musozi wa ku mutumba wa rutenderi muri zone gatanu nsanzwe dukora ibenye by'ibijumbu kandi ibyo ndazidandaza turaronka nyine uko kwifashisha
eka ati ibijumbu nyine kwera
yego vema
biraryoshe none ibibenye by'ibijumbu
biraryoshe vema kandi abanyagato babiguze vema nta widoga
ndakeka ta n'isukari ukeneye ko biba bisanzwe bisosa
oya isukari urashya mu menyi ajya mahere manyana akora byari bazikora mu denyizo bikoresha
ego ni byiza cyane kuko mu minsi yahera ahifarini yari yarabuze abantu bavumva umengo biraza kuyangara ariko ndumva ko abantu batangiye kumenyera gukoresha izindi farini z'ibijumbu z'ubundi bwoko kugira ngo bakore imikati n'amabenye ibitumbura urakoze cyane rwose ku mitwe uhaye bagenzi bawe ego reka tubandanye ukuru ego urakoze cyane ego reka twakire undi munywanyi adresse ku murongo wa telefone nize ko ntihenze ku izina ryawe kaze neza
murakoze cyane nitwa Idrisa nyerereye hano Kigali mu Rwanda
ego byifashe gute uherereye
bifashe neza n'akavura katangiye kuboneka twe turashima Imana ko imvura yatangiye kuboneka kugira ngo babashe guhinga kuko ibintu hano I Kigali birahenda imvura iguye uko bikwiriye ibintu byasubira ku murongo neza ni ukuvuga ngo ubuzima tugezemo muri iki gihe ibintu birahenda ibishyimbo ubona ibishyimbo bigeze ku cya tanu ibintu byose biri hejuru ndetse ubuzima tudahagurutse dukore byatugora cyane nabasaba n'urubyiruko bagenzi banjye duhaguruke dukore twiteze imbere dukure amaboko mu mufuko dusaba Imana ko ibihe bya kera byiza twari turimo by'imvura byaguma uko biri kubera iyo bivuye iyo bihindutse nyine inzara iradutera natwe
ego ni byiza cyane turumvise ko n'umunywanyi aheru aje imbere yawe yatanze imitwe avuga ati we waranagurisha amavoka ati nta n'amasoni bimutera kuko bisanzwe ari ibintu bikorwa ku bakobwa ku bigeme abantu b'igitsina gore ati mugabo we warabikora ntacu bimutwaye ati wanashaka aracuruza n'ibitumbura ati kandi akagerageza kwinjiza rero ni byiza nk'uko bivuze haba kiri bato kugaruka rukure amaboko mu mifuko kugira ngo bashobore kwiyungunganya bakore icyo cyo cyose cyo binjiriza muri iki gihe urakoze cyane ego turabona no kuri Facebook yacu abanywanyi b'ijwi rya Amerika barashikiriza ibibazo ibyiyumviro ndabona Ubalde Niyuhire arashikiriza icyumviro ciwe ati ndi Bujumbura mu Burundi je aho mperereye havugwa ibiciro by'umurengera ku biribwa tugasaba abajejwe ko ababijejwe ko bogabanya amatagisi ku biribwa biva hanze y'igihugu vyinjira mu Burundi ati icyo nicyo dusaba rero turagushimiye nawe Niyuhire kuri Facebook ushikirije icyumviro cyawe ego nkuko twabibabwiye n'umwanya twuguruye imirongo ya telefone twuguruye mikro kugira ngo mushikirize ibibazo ibyumviro amakuru y'uduce muherereyemo uko vyifashe haba ari kubijyanye amagara yanyu acane cane kuno munsi muri sangereke ya magara yanyu ariko kandi n'amakuru yose yerekeye ubutunzi indero n'ibindi byinshi biriko biraba aho muherereye mikro ni rwanyu rero tubandanye mu kiganiro muri sanga tusigaranye iminota mike tubandanye kubaha kaze gushikiriza ibyumviro byanyu haba ku mirongo canke kuri Facebook ego murakoze mwese
One more time, I might lose my mind. Baby, attention. Cause you got my affection. Baby, baby, it's a good temptation. Taking us step by step on the beat. Put your night hand in hand in the street.
Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Twari turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri Isanga, igice cya mbere twabashikirije amakuru tuganira na Dr. Ajejwe umugambi wo gucandaga mu Burundi, ari muganga Jean-Claude Bizimana, arongoye umugambi w'igihugu cy'u Burundi ujejwe gucandaga. Yadufashije kumenya byinshi ku iyo ngwara y'ubukangwe mu Gifaransa, polio. Rero iheruka kwibonekeza mu gihugu cy'u Burundi no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho iheruka kwibonekeza bariko barategura kuyigwanya mu isekeza rigiye gutangura vuba, nkuko babitumenyesheje azobazotubwira vuba amatariki iryo sekeza ryo gucandaga azotangurira mu gihugu cya Kongo. Naho nyene aho iyo ngwara yibonekeje mu kwezi guheze, naho nyene uku kwezi kwa kane bagiye gutangura ibikorwa byo gucandaga. Cyari gice cya mbere cy'ikiganiro muri Sanga. Mu gice cya kabiri twuguruye imirongo ya telefone, turabaha umwanya murashikiriza ibibazo n'ivyumviro, aho mwashikirije cyane cyane mu gihugu cy'u Burundi ibiciro bibandanya kuduga, bibandanya kuyongera kubera kumbure umwimbu utari mwiza ibura ry'igitoro, nkuko benshi mukunze kubitubwira. Rero mubandanye mwumviriza ijwi rya Amerika, turasozera ikiganiro muri Sanga cyane muri kano kanya. Turabashimye mwari muri kumwe na Ryan Itanga ishaka ku murongo wa telefone. Turashimye mwese mwa telefone mwahamagaye mu buhinga bw'ivyuma. Twari kumwe na Nadia Taha. Ndabashimye mwese, mugire umunsi mwiza.
Familiar, you stand as one, the outstanding one. I look into your eyes, girl, we see it's paradise. Hey, you captivated my soul. Now every day I want you more.